mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 na FM 88.3, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ndabasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu Rwanda imibare y'abandura COVID-19 yatumye benshi batinya ko leta ishobora gusubizaho ingamba zaguma mu rugo.
Impungenge turazifite nyinshi cyane, kandi izo mpungenge ntabwo twabura kuzigira kuko kuguma mu rugo biraduhangayikishije. Rwose dufite impungenge nyinshi cyane zikomeye.
Uwo ni umwe mu batuye umujyi wa Kigali aho ubwandu bw'indwara bwiganje mu gihugu. Mu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ho impunzi z'Abarundi ejo zari mu myigaragambyo zisaba gucyurwa mu Burundi. Naho hano muri Amerika abayobozi b'ishyaka ry'Abarepublikani barayi batangiye inama kaminuza yo kwimika ku mugaragaro Perezida Trump nk'umukandida wabo mu matora rusange azaba mu kwezi kwa 11. Ayo makuru n'ayandi ni mu kanya duhereye kuyo hirya no hino ku isi. Aloise Bigirimana niwe waduteguriye makuru yo hirya no hino ku isi, umwanya ni wawe.
Urakoze Geoffrey. Perezida Donald Trump yabwiye abarepublikane ku buryo bwonyine abademokrati bazomutsinda mu matora mu kwezi kw'11 ari mu kwiba amajwi babicishije mu buryo bwa posita. Trump yabishikirije igihe intumwa z'umugambwe w'abarepublikane ziri mu ikoranyiro kaminuza ry'uwo mugambwe mu gisagara cya Charlotte muri leta ya Carolina y'uburaruko bamwemeza kuri uyu wa mbere ko ari we azowuserukira mu matora. Kubera umugera wa corona, umugwi muto w'intumwa z'abarepublikani niwo wagenye Trump n'icegera ciwe Mike Pence kwitoza muri manda ya kabiri. Inyuma y'isaha ariko arashikiriza ijambo, Perezida Trump yaragirije abademokrate ko bariko barakoresha ikiza cya COVID-19 kugira bazokwibe amajwi. Trump yavuze ko mu gihe Biden yotorwa mu kwezi kw'11 indoto za Amerika zizoba zipfuye. Yemeje kandi ko Amerika itazigera iba igihugu cy'igisosiyaliste. Mu gihe Trump yifatiye mu gahanga Joe Biden, umukandida w'abademokrate hamwe n'umugambwe wabo, umurepublikani nawe yahoze ari senateri wa Arizona Jeff Flake hamwe n'abandi barepublikani barenga 20 bahoze muri Kongere ya Amerika bahisemo kwiyunga n'abademokrate mu gushyigikira Biden mu mwanya wa perezida. Iri koraniro kaminuza ry'abarepublikane rizosozerwa ku munsi wa 4. Ibiganiro hagati y'intumwa zarungitswe n'ishyirahamwe ry'ugufashanya mu by'ubutunzi mu karere ka Afurika yo mu burengero CDAO hamwe n'akagwi k'abasirikare bafashe ubutegetsi muri Mali byarangiye ejo ku munsi wa mbere ataco bafunditse kuko n'igihugu cyosubira kurongorwa n'abasivile. Izo mpande zibiri zavuze ko Perezida Ibrahim Boubacar Keita, uwo ishyirahamwe CDAO ryari ryasabye ko asubira ku butegetsi, atakizere cy'uko azosubirako. Umuvugizi w'ako kagwi kafashe ubutegetsi Colonel Ismail Wage yavuze ko atanakimwe cyumvikanywe ko aribo bazoganira hagati yabo bakazomenya uko ibwirizwa shingiro ryo kubakwa. Abantu bashika kuri 70 baracagotewe mu bibomoke by'inzu y'amagorofa 5 yabomotse ejo kuwa mbere mu gisagara cya Mahade, ni ku birometero 120 mu bumanuko bwa Mumbai mu burengero bw'Ubuhindi. Igipolisi hamwe n'abashingamateka baragabishije kwica igitigiri gishobora kurenga gushika ku 200. Icyateye iryo sanganya ntikiramenyekana, ariko ukubomoka kw'amazu kuramenyerewe mu Buhindi cyane cyane mu bihe nk'ibi hagati y'ukwezi kwa gatandatu n'ukwezi kw'icyenda ku mazu ashaje cyane cyane mu bihe by'imvura. Impfu zo muri ubwo bwoko mu Buhindi zimaze guhitana abantu hafi 1,200. Leta ya Pakistan yaratumye ko intumwa z'abatalibani mu biganiro ku murwa mukuru Islamabad bigamije kurangiza intambara mu gihugu kibanyi cya Afghanistan. Abatalibani na leta ya Afghanistan baheruka kuvuga ko bari mu myiteguro yo gutangura ibyo biganiro inyuma y'umunsi mukuru w'abayisilamu Eid al-Adha warangiye mu ntango z'uku kwezi. ariko ntibyashyutse bitangura kubera ibibazo byo guhanahana abanyororo. Izo mpande zibiri zimaze hafi imyaka ibiri mu ntambara yahitanye ibihumbi by'abanyagihugu. Umushikiranganji wa Pakistan ajejwe imigenderanire Shah Mahmud Quresh yavuze ko izo ntumwa ziri Islamabad, kandi igice cya mbere cy'ibiganiro gitangura kuri uyu munsi wa kabiri. Mu ihanahana ry'imbohe, leta ya Afghanistan imaze kurekura abatalibani hafi ibihumbi bine amajana atandatu na mirongo umunani, mu gihe abatalibani bavuga ko bamaze kurekura abajeje umutekano igihumbi ba Afghanistan. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ritekanya muri iyi ndwi kwemeza ko indwara y'ubukangwe yarangiye burundu ku mugabane wa Afurika. Ni nyuma yaho muri Nigeria, igihugu cya nyuma cyari kikibangamiwe n'iyo ndwara, ata muntu yabonetse ayigwaye mu myaka itatu ikurikirana. Abarokotse ubukangwe bariko barishima kubona iyo ndwara yarahanaguritse, naho benshi bagifise ingorane. Nigeria nicyo gihugu cya nyuma ku mugabane wa Afurika cyari kigisigayemwo ako karanda, giheruka kuronka abarwayi kuva mu 2016 mu ntara ya Borno. Umugwi w'abaharanira agateka k'abamugaye muri Nigeria bavuga ko 40% ry'abagendana ubumuga mu gihugu barokotse ubukangwe, benshi muri bo bakaba babayeho mu bukene budasanzwe.
Urakoze Aloyse Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyohere mu Rwanda, aho imibare y'abandura COVID-19 ikomeje kuzamuka yateye bamwe icyoba ko biramutse bikomeje gutya ubutegetsi bushobora kugarura gahunda ya guma mu rugo. Asumta Kaboye, munyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda, akomeza inkuru.
Umubare w'abantu 200 banduye virusi ya corona ku munsi umwe ni wo munini ubonetse kuva iki cyorezo cyagera mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu. Uku kwiyongera kw'abandura kwatumye abaturage bashya ubwoba, ibintu bisa nk'aho ari bishya kuri benshi, kuko mbere wasangaga hari abantu bakeka ko uburyo COVID-19 ivugwamo hazamo no gukabya.
COVID ni icyorezo gikomeye cyane, kiraduhangayikishije twese Abanyarwanda n'abatuye mu Rwanda, cyangwa se uko turi kuyumva irakomeye. Impungenge turazifite nyinshi cyane, kandi izo mpungenge ntabwo twabura kuzigira kuko kuguma mu rugo biraduhangayikishije rwose. Dufite impungenge nyinshi cyane zikomeye.
Icyorezo kirahari kandi turakibona twese, n'ingaruka ziragaragara. Abantu batakomeze kwirinda biragaragara cyane ko abantu basubira mu rugo. Bya byiza abantu birinze kugira ngo icyorezo kirangire, gahunda zikomeze nk'ibisanzwe.
Ntibari nteye ubwoba cyane.
Benshi baribaza ko leta ishobora gusubizaho ingamba zikomeye zo kurwanya ikwirakwizwa ry'iki cyorezo, cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Mu cyumweru gishize nibwo umujyi wa Kigali wafashe umwanzuro wo gufunga amasoko abiri akomeye kubera ukwiyongera kw'iki cyorezo. Abashinzwe ubuzima mu gihugu bakagaragaza ko ari ikibazo giteye inkeke. Uyu ni Dr. Sabin Sanzimana, uyobora ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC.
Nkurikije imibare turi kubona, dufite impungenge yuko iki cyorezo kidahagaze ku muvuduko kiriho uyu munsi, cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Turaza gupfusha abantu benshi turi mu ibara rya orange turagana mu mutuku. Kugira rero ngo winje mutuku, buriya ibintu biba byabaye bibi. Ntihahandi uzumva ngo uzatangira ibyo mwavugaga, nta muntu ndapfusha tuziranye, ntawe urwaye COVID tuziranye, noneho biraza kuba wumve masenge mubyara umuntu twakoranaga, wa wundi wari uri mu bitaro, bityo naho rero tudashaka kugera. Wowe utekereza ko COVID ari igicupuri, usuzamenya ko atari igicupura ruko igutwaye mu vandi muzi, kuko aba bantu 11 bitabye Imana ntabwo bagombaga kuducika, bagomba kuba bahari, ariko COVID bayandujwe n'abantu bameze neza nkatwe twese.
Iyi mvugo ya muganga Nsanzimana ndetse n'izindi z'abayobozi bamaze iminsi bavuga nizo zituma hari abaturage bibaza ko baba bagiye gusubizwa mu rugo, ibintu bigaragara nk'ibitaboroheye.
Kuguma mu rugo byaratwishe cyane, abana bacu ntabwo bashingiwe, kuko ryaga tudakora nk'uko mbikubwira, nyine urumva ni igihombo gikomeye cyane. Ntabwo twashoboraga kujya gushyingura abacu, kuzi kugira ngo upfushe umubyeyi tujye kumushyingura.
None mbona imibare igumye kwiyongera, ushobora gusubira mu rugo nanone bakongera bakaba badufungira, bituma imirimo imwe n'imwe ihagarara. Njyewe ni byinshi, naho mbere ko akazi karahagaze.
Urwanda rwari rwashyizeho gahunda ya guma mu rugo mu kwezi kwa gatatu, gahunda abanyarwanda bamaze iminsi 45 irangira, benshi bagaragaza ko ubuzima bwabo bwari mu kaga, bamwe batakaje imirimo, abandi bahura n'ikibazo cy'inzara, kubana hagati y'abantu kuragabanuka ku buryo kongera gufungura ibikorwa bimwe na bimwe mu kwezi kwa gatanu byatumye benshi biruhutsa. Gusa nanone imibare y'abandi umunsi ku munsi yongeye gutuma bamwe bibaza ko baba bagiye gusubira mu bihe byabashaririye byaguma mu rugo. Itangazo rya Minisiteri ryo kuri iki cyumweru ryerekanaga ko umuntu wa 12 yahitanywe na COVID-19 ku butaka bw'u Rwanda ari umubyeyi w'imyaka 71. Iyi Minisiteri kandi yagaragaje ko mu barwayi bashya basanganywe ubwandu 164 ari mu mujyi wa Kigali bapimwe mu masoko ya Kigali. I Rusizi habonetse 29 bapimwe mu bibasiwe kurusha abandi. I Rubavu habonetse 5, mu gihe mu karere ka Huye hakuwe 2. Kuva umurwayi wa mbere wa virusi ya korona agaragaye mu Rwanda, Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko imaze kubona abarwayi 389 bamaze kuyandura, abamaze gukira ni 755, mu gihe 322 bakirwaye, n'abantu 12 bamaze kwitaba Imana. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Tuve mu Rwanda tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho impunzi z'Abarundi barenga 1000 ejo bakoze imyigaragambyo bava mu nkambi ya Lusenda basaba leta n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR kubacyura mu Burundi. Baravuga ko intandaro y'imyigaragambyo ari uko bamaze amezi 6 nta biribwa bahabwa. Umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo uri mu burasirazuba bwa Kongo arakomeza.
Izi mpunzi hanini zigizwe n'abagore n'abana zari zikoreye imizigo, zazindutse zikora imyigaragambyo zerekeza akorera MONUSCO mu Rusenda, nyuma ziza gufata ibarabara ry'igihugu ryo bakunze kwita Route Nationale numero 5 zerekeza Uvira, ari nayo yari inzira yo kujya mu gihugu cy'u Burundi kuko zirambiwe no kuba mu nkambi zidahabwa ibifungurwa. Irakoze Odete numwe mu mpunzi zari mu myigaragambyo.
Twebwe ni ukuri kuguma ibereho tubaye ngaha mu nkambi ya Rusenda, turarushe dukeneye yuko bodufatira ibintu byacu tugataha tugasubira mu Burundi. Ni ukuri aho tugeze abagore ubusambanyi bwabishe. Ndavuga ati mu nkambi ya Rusenda nta mugore ubazotaha akomeye, imigera twese izotwica. Umugore ariko agira ngo agende mu Bubemba mu 1000 ngo basambane kugira umwana arariye, nibafate inzira badutahane kuko kuva mu kwezi kwa kane turapoka tarapokera ibi bintu birarenze. Nukugire ne dutaye muhira ubu tugadufata inzira tugende n'amari zoshika mu Burundi. Amaguru arabyimbye, abagore bafise n'amba zofira mu nzira, dufata kayira tugire ne dutahe nani ibindi twebwe duteneye tugende, kuko ubu nta muntu akigwana indwara n'inzara. Indwara ubihari n'inzara, urwaye n'inzara, nta ndwara ubuzi gihari. Nibatureke dutahe, iyo dushaka niyo duherera.
Zimwe muri izi mpunzi zari zahisemo gusubira mu gihugu cy'u Burundi kubera zifashwe nabi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Zimwe muri zo zageze mu nzira ahitwa Sanza na Mboko zigaruka mu nkambi, kuko kugenda ibirometero birenga 60 n'amaguru kugira ngo zigere ku mupaka wa Gatumba zihetse abana byazinaniye. Ariko hari icyo zisaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi nubwo zagarutse mu nkambi.
Dusabe ireta y'u Burundi, perezida wacu aduhungure, atume abaza kuduhungura. Dawe tutahe tuhangayitse, twirwa dupfa ku bwinshi. Tutahe perezida wacu, utume imodoka nuno munsi duhunguke. Turabigusabye, turafashwe nabi mu Rusenda. Mu Rusenda turapfuye n'inzara ku bwinshi. Jewe nahunze kuva 72, nta muntu yovuga ngo iby'inkambi sinabizi. Mama yapfuye afite imyaka 5, nanjye niyafuze 62. Sinari bwashye icyo mama ageze. Kubera iki? Kubera inzara, kubera iki gufatwa nabi, kubera iki kwambara impuzu zitameshe?
Twebwe ku kibazo cy'inzara tubona gihari kumara amezi 6 tutariko turafungura, tubona yuko twosaba leta y'u Burundi umubyeyi wacu perezida mushasha akaduhungura, naduhungura dusabira amakungu kugira dusubire iwacu, tutume tujya kugwa mu gihugu iwacu, kuko turabona turahangayitse. Nkagiye ndiko ndabivuga ngaha, ndi muri bamwe ba PDC. Nta nguvu dufise, dufata imiti ya minsi yose, ariko kugeza ubu inzara iraturambitse, turiko turagwa mu mazu. Harageze aho tuvuga ati n'iyo miti tuyireke, kandi ari itegeko ryo kwama tuyifata imiti yose.
Umuyobozi uhagarariye Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda, Didier Numbi wa Numbi, yatubwiye yuko iki kibazo cy'izi impunzi bakigejeje muri HCR no muri PAM. Gusa tuvugisha umuvugizi wa HCR uri Kinshasa, Bwana Johannes Van Trembundi, yatubwiye yuko iki kibazo aza kukigeza kuri bagenzi be, nyuma akaza kuduha amakuru mu cyumweru gishize izindi mpunzi zirenga ijana zahunze inkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sange zerekeza mu gihugu cy'u Burundi ariko baziyagarika zigeze ku mupaka wa Kaberagure. Vedatse ngavuga ku bwijwi rya Amerika uvira mu tara kivuyepfo.
Tuje mu Burundi aho Perezida Evariste Ndayishimiye ejo yibukije abakozi bakomeye ba leta bose ko mu byumweru bibiri biri imbere bazatangira gusabwa kumenyekanisha imitungo yabo mu rwego rwo kubahiriza gahunda yo kurwanya ruswa no gucunga na umutungo w'igihugu. Ni inkuru ya Pierre Claver Niyonkuru, umunyamakuru w'ijwi rya Amerika uri Kigali mu Rwanda.
Kuri uyu wa mongo mu masengesho yo gushima Imana yateguwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu, umukuru w'igihugu yatangaje ko mu ndwi zibiri ziri imbere abategetsi bose bakuru bakuru bazotangura kwerekana amatungo bafite nk'uko byemezwa n'umuhanuzi mukuru mu byo kumenyesha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu Willy Nyamitwe. Mu gusozera ayo masengesho yari amaze iminsi ine abera Ingozi, Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko no mu kurangiza amabanga yabo abategetsi bose bazokwerekana amatungo baronse gucyo ubufise ubutunzi budasiguritse azo bihanigwe. Abagwanyi biturire n'isesagugwa ry'amatungo ya leta barashima iyo ngendo. Mu kiganiro cihariye yahaye ijwi rya Amerika, Gabriel Rufyiri atwara Olicom arasigura ingaruka nziza zo kwerekana amatungo abategetsi bafise bagitangura amabanga yabo.
Nuko inzego zibijejwe ariho zihera kugira ngo zirabe by'ukuri yuko batagize ubutunzi butagira insiguro, icyo mfita mu gifaransa arishisma irisite. Ikigira kabiri nuko bijamwo mu gukinga gukoresha nabi amatungo y'igihugu. Ikigira gatatu nuko baheza bagakora batiyumvira iby'inda zabo n'inyungu zabo, ahubwo baca bitaho iby'abanyagihugu n'igihugu muri rusangi, bagaca babumbwa n'umushahara wabo gusa. Ikigira kane bigira kwa kamaro nuko ubutunzi bwari kuja mu minwe y'akagwi k'abantu bakeyi buca busaranganywa hagati y'abarundi bose, icyo twita mu gifaransa redistribution des ressources.
Nigihe yatangura amabanga yiwe mu kwezi kwa gatandatu guheze, Perezida Ndayishimiye yari yashikirije ko atazokwihanganira abagibiturire n'abanyonora amatungo ya leta. Ubushikiranganje bwatanguye gushira mu ngiro iyo ngendo nubwo umutekano n'intwaro y'agati mu gihugu nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi wabwo. Mu mezi abiri aheze abapolisi barenga 15 n'abajejwe intwaro barahagaritswe mu kazi kabo, abane nabo nk'abacamanza no gwaruka gwegamye mugambwe uri ku butegetsi bwitwa Imbonerakure barafatwa barafungwa. Ivyo vyabaye mu ntara za Makamba, Rutana na Cibitoke, aho ndetse abo bagirijwe gusahura no kwiba abanyagihugu bariko barakurikiranwa n'ubutungane. Ishami ya Olicom rigwanye ibiturire ribona ko ari intango nziza.
Tubona bahereye Makamba bakaja ibubanza umengo ni mu Cibitoki n'ahandi hatari hake ku bapolisi mu mabarabara n'ahandi. Turubona neza yuko hariko harafatwa ingingo zituma mu by'ukuri umuntu yoshobora gutangura kugira icyizigiro. Tugasha rero dusaba yuko iyo ngendo nziza yatanguye yo bandanya umunyagihugu agiye kwitura ubutungane, agiye kwitura inzego z'igihugu, akagenda ziyuko atunganizwa neza tarenganywa kubera atabanje gutanga ingemo.
Ntandwe zibiri zari bwahere, Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje w'umutekano n'intwaro y'agati mu gihugu yari yasiguriye ijwi rya Amerika ko n'abandi batware bagibiturire n'abanyonora amatungo ya leta batazo kwihanganirwa atakuraba nkunzi.
Ubu ntavyo gufite na bikihari abapolisi bose aho bariko barakorera bavyumve yuko iki ari igikorwa gitangwe kandi gica kibandanga. Umupolisi wese ajamu asubira mu bintu byo kugigiturire cyangwa gukora andi makosa atandukanye acafutwa. Tubabereye tubwira ngo dutanga akarorero bavyumve badabamaze kubafuta. Ubwo bw'ipolisi ubutungane burasha bubandanya ivyabo, ni n'ubutumwa buhambaye kuwujejwe intwaro wese. Muntu iwawe vya biyoga biyayura umutwe bikiriko biribonekeza, vya bitabi n'ibindi biyayura umutwe bikiriko biribonekeza, cacane abo ku mbibe abantu bakiriko barajana umwimbu hanze ube ubona ibishikiye abambere.
Abagwanyi biturire nabo batenga ingo nk'izo zifatwe no mu bindi bisata vy'ubuzima bw'igihugu.
yungi nditangu ye yobandanya mu mezi atatu mu mezi atandatu mu mwaka mu myaka itanu turasabye abashikiranganje bandi inzego zindi z'igihugu mu masoko ya leta badandaza n'abakozi ba leta biba amafaranga muri by'amasoko ya leta muri by'ubutare muri byo kushira abakozi ba leta bakoresha kamwana wa mama mpinga yanje ibyo byose bihagarare
mu mwaka w'ibihumbi 2025 mu minsi ya mbere ya leta yenyakwigendera perezida Petero Nkurunziza abategetse batari bake uhereye ku mukuru w'igihugu barasubiza mu kigega cha leta amafaranga bagarukanye bavuye mu ngendo hanze y'igihugu yamara ivyo byamaze umwanya urumerumara aho niho abagwanyi biturire niseza gwa jamatungo ya leta bahera basaba kuwo mugenzo wo guhana no kwirukana abakozi ba leta bafatana ibitonga utoba amavamuhira ya leta shasha ahubwo kuwo komezwa Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya America
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Dusubire mu Rwanda mu gihe hari politike y'uburezi kuri bose abasigajwe inyuma n'amateka bibona bate muri gahunda bamwe muri bo barasaba leta kubitaho by'umwihariko haba kwiga no kubona imirimo bashoje amashuri umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Claude Ganza munyamagana uri mu burengerazuba bw'u Rwanda araduha inkuru irambuye
ku byo bagenda badukorera tubona badashaka kudutura hano
n'umwe mu baturage bo mu mudugudu wa Bwiza mu kagari ka Bisize mu murenge wa Nyakiriba mu karere ka Rubavu arasobanura icyo bene bagenzi be bita kwibasirwa n'abitwikira ijoro bakabiba kandi umujura bukaba bwisubiramo ku bantu bamwe mu minsi ikurikiranye aba baturage bakeka ko kwibwa kwabo gufite ikindi kibyihishe inyuma nk'uko babivuga
icyo mbona kibyihishe inyuma uko nkeka nuko dutuye turi babiri aho ngaho tukaba duturanye n'abandi baturage basanzwe nyuma yaho akabatwe batoteza nari nkasanga ari nk'itoteza kuko kugira ngo bikube inshire ebyiri duturanye n'abandi hasanga hari igihe nakekamo n'ingingo bitekereza ahubwo
iki byinshi nyuma rero mbona ari umutekano muke mu kutadushaka hari yuko turi hano mwihariko rero n'abari ubwoko runaka ukuzira mu cy'umuntu ari cyo mbere ni cy'umuntu ari cyo yaziraga nuko tugendaho bashaka ko tutagomba gutura aho ngaho ubu ngubu kubona abantu batatu basangiye bava indi imwe baterwa iminsi itatu
aba baturage bavuga ko atari ubujura bisanzwe ahubwo ari n'ubugizi bwa nabi bubibasiye kuko kubagira ihene mu nzu yazo nyuma bagatwara inyama bishobora kuba byari nk'umutego kugira ngo bene zo babyuke nabo bababona urwaho babice
ku byo bagenda badukorera tubona badashaka kudutura hano twazanye nka barazitwiba dusigariraho none umuntu ari mfite ihene nkuru ebyiri z'amashigija ejo barazibaze n'injoro mu nzu yazo ubwo rero kwebwe icyo twasaba ni ukugira ngo leta dusabe n'umutekano ku bugingo bwacu naho abaturanyi bo turabona badashaka kudutura hano kuko ni amahirwe zayo nubwo zaraturengeye natwe iyo batubona bazaga kutwica ni ubugingo bwacu yizo hene batazibaga bari kutubaga icyo twabonye ni ukwishingiza mu bwishingizi bw'Imana cyangwa se tugatabaza na leta kuko ari umubyeyi w'abantu ariko turabona ko natwe bashobora kutugirira nabi isaha ku isaha
nubwo aba baturage baterura neza iyo muganiriye ku ruhande bakubwira ko ari ukwibasira ubwoko ingingo ica amarenga yuko iby'amoko bitavugwa ariko mu mitima no mu ngiro byabanywe bigashimangira ko akiriho
twebwe twarebaga tukibwira ko ari abantu nkatwe yenda ko tuzagenda dushyikirana ariko ibyo bagenda badukorera biragenda bitwereka ko natwe amaherezo bashobora kutwica
cyari bisanzwe nta muntu twagiraga icyo dupfa kuba hari impamvu hari batadushaka nange sinyizi nabona abantu babiri mu mudugudu mu kagari ariko batoteza bikubishire ebyiri nareba kugira ngo bikubishire ebyiri ko ngo rero nkasanga binyubiye umutekano mbona ntawo nta mutekano dufite ntawo nta namukeye
ubuyobozi bw'umurenge wa Nyakiriba bavuga ko ibi bibazo by'aba baturage bubizi kandi ko hafashwe ingamba zifatika mu gusigasira umutekano wabo tuyishimiye Jean Bosco uyobora umurenge avuga ko bamwe mu bakekwaho ubugizi bwa nabi bafashwe hakaba hagishakishwa n'abandi baba barafatanyije.
Icyo nababwira nuko njye ubwanjye nimugoroba mu baturage nabarebye turaganira bashira ubwoba bashira impumu turi kumwe ubuyobozi kandi ikimenyetso twabaha nuko babajura twamaze kubafata bashira impumu rero bashira impungenge turi kumwe nabo kandi nizera ko nta kibazo bazagira turi kumwe nabo. Ntuzashaka guteza ikibazo azafatwa kandi ahanwe nkuko amategeko abiteganya. Icyo rero twakora ni ugukomeza tugakaza irondo ndetse tugakomeza gufatanya n'abaturage kurinda umutekano kugira ngo batakomeza kwibasirwa.
Mu mirenge itandukanye mu karere ka Rubavu hamaze iminsi havuga ubujura buciye icyuho ndetse bamwe mu babigizemo uruhare bagafatwa bagashyikirizwa inzego zibishinzwe. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu bwana Habyarimana Gilbert avuga ko ibikorwa byo gushakisha abahungabanya umutekano w'abaturage bigikomeje.
Hagiye ubujura butabayeho buriya. Ubujura igihe cyose bwagiye bubaho aho bwishe cyo tuba tugomba gukaza ni ingamba zo kugira ngo tubukumire. Muri iyi minsi ni ibikorwa bikomeye biri gukorwa n'ubundi birakomeje rero. Abatarafashwe muri iyi minsi barafatwa uyu munsi cyangwa bazafatwa ejo. Icyo dukeneye ni uko dukomeza kubaka ubufatanye kuri uru rwego.
Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio ya Amerika.
Njuti mukomeje kudutega amatwi amakuru yacu muri iki gitondo naha tuyasoreje. Nshimiye mwese mwarimu duteza amatwi na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru yegeranijwe na Fasilo Gabehu yarahagarariwe na Etienne Karekezi yendi Jeffrey Mutagoma. Mukomeze kumererwa neza.
Listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Radio Ijwi Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi Amerika yabaye igisubizo cyacu. Yabaye igisubizo cyacu no gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Thank you. yabayi kitubizo chachu radio ijwi rya Amerika yo yabayi kitubizo chachu mugucerera igihugu cy'u Burundi yabayi kitubizo chachu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabayi kitubizo chachu.